Zambi la Samirana.
Amakuru na Eddie Claude nini na hatwe.
Ndabahaye mwiri wa nshuti namwe bakunzi ba Radio Inzamba agateka kawe kaze mu makuru twabateguriye kuri uyu munsi wa mbere turi kwigenekerezo rya 23 gitugutu mwaka wa 2023 aya nayo tuyahera ku ngingo nkuru zikurikira. Hari umunywanyi w'umugambwe Senera abarizwa mu gasho ka komine Giharo yo mu ntara ya Rutana kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze. Nawe akaba yafashwe inyuma yo gukubagugwa n'urongoye imbonera kure muri zone Giharo izo ya byose mu gushwana kwabereye mu nywero uyo atwari imbonera kure muri zone Giharo. Ishirahamwe naryo SDDH riharanira agateka kazi na muntu mu Burundi rirababazwa n'agateka k'abanyororo kabandanya guhungabana. Iryo shirahamwe ritanga akarorero ku munyororo yakubaguwe haraciye iminsi n'urongoye ibohero rya Ngozi. Iryo shirahamwe rikaba rinegura iyo nyifato y'abajejwe ibohero. Aho bukera naho ku igenekerezo rya 24 gitugutu kigo Maison Shalom kizohimbaza isabukuru y'imyaka 30 kimaze gishinzwe. Urongoye ico kigo Margarita Barankitse avuga ko naho ubutegetsi bw'u Burundi bwasahuye ico kigo amatungo yacu yose ngo ntizigeze bica intege uwo arongoye akaba yanashinze ico kigo Margarita Barankitse mu kwerekana urukundo afise kaze neza.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa amakuru twateguriye tuyahere mu gisata c'agateka kazi na muntu. Hari umunywanyi wa CNL ari mu gasho kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze. Jonathan Sinzumusi yafashwe inyuma yo gukubagugwa n'urongoye imbonera kure muri zone Giharo Ernest Niyonizigiye mu kirawo iwe. Nk'uko bivugwa n'abari ngaho vyabereye ngo ihagarikwa rya Jonathan Sinzumusi ryavuye ku mpari zadutse mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu muri ico kirabo. Idonido na Bonfise Niyonge.
Ernest Niyonizigiye abibonye ngo yaciye avuga ko ariho ababoneye kuko yari yarabarondeye kuva kera nk'uko bivugwa na bamwe mu barahe Giharo. Abo ngo baragerageje gutanga amafaranga mbere baranazana ikidaje gisubirira ikindi camenetse, ariko Ernest Niyonizigiye n'umukozi wiwe baravyanse mu nyuma babaduka n'amakofi. Buke Ernest Niyonizigiye arongo ibonera kure havuye twara Jonathan Sinzumusi mu gipolisi Igiharo.
Urumva baramurisha amahera ngatigena amahera ngeneye uyu munsi cyo bintu kiraranga ukambara uyu munsi ndikorera umuti ngo ndabavugutira. None rero mu nyuma imaze kugenda gutyo abapolisi baraje mu gusaba ko kumenyekanya bamwe abandi bagiye ku bitaro abandi bamaze gutangira mu wewe bamaze kubumbiza mu gitondo ku gipolisi n'abari bantu kuri byagenze bacabona yuko amakosa afite ako kabare. Ariko arone bwo barbar bavuga ati we muri nyine bamufata mujene kumufunga, ariko byaje bashokoje kumutwara ngo wacu bapfunga ari abera baraje mu gasho n'ishingo n'ishisho nata.
Mu gipolisi Igiharo baremeza ko Jonathan Sinzumusi abohewe muri komisariya ya komine Giharo. Inkuru ziva muri iyo zone zikavuga ko n'uwo Elize niyo ngabo batazira cega ngo nawe nyine ari kararondegwa. Umuryango wa Jonathan Sinzumusi basaba ko wabuyore kuko kuko ari kazira imvo za politike, ariko mu gipolisi bo bemeza ko bamugumanye ku mvo z'amatohoza.
Turabananye n'amakuru twateguriye mu gateka kazi na muntu. Ishyirahamwe SDDH riharanira agateka kazi na muntu rirababajwe niho nyangwa ry'agateka kazi na muntu ribandanya ryibonekeza mu bushono mu mabohero atandukanye ari mu gihugu. Aha iryo shirahamwe rikadoma ko urutoke cyane cyane ku ihohoterwa ryakorewe umunyororo wo mu ibohero rikuru rya Ngozi azwi ku izina rya Bucumi Juvenal yahohotewe n'ubujejwe umutekano mu ibohero Nizeyimana Jeremy akabari ku igenekerezo rya 15 gitugutu. Ikibabaje nyene guhohotera uyu munyororo n'ubu ngo aracidegembya. Tega amatwi Felicien Irimbere n'umuvugizi wa SDDH n'ishyirahamwe riharanira agateka kazi na muntu.
Yarahohotewe arakubitwa n'ujejwe umutekano umunyororo nkawe indani yitwa Nizeyimana Jeremy batazira gweguye gweguye yabikoze afatikanije n'abandi bitwa ngo ajejwe umutekano yarakubiswe aboshwe amaboko agoroye bamubambye gushikaho arara mu bitaro kubera yasa n'uwapfuye izo duhagarara cyane cyane kubera urugyangozi kubera niho icyo cyaha cyamaze gushinga imizi cyamaze kuhaka indaro kuko nta mwaka w'ijana zitabaye kandi si rimwe si kabiri mu kwezi kwa mbere ko mwaka kuheze mu 2022 Nduwari Ezekiel yakubiswe babanje kumwambura bamuboshe bamuteye amazi bamukubita inkoni bamukubita n'imisipi amasentiri ubu yagize ibibazo nk'iby'ubundi yagize ibyo byose biba ubuyobozi buhari biba ubuyobozi bucecetse tumenye ziba iva kuki
iryo shyirahamwe rivuga ko abarongoye iryo bohero ry'ingozi bahevye abanyororo bajejwe gukurikirana baha ikibanza igiturire gitangwa n'abakora ayo mabi n'ubunyene kurikira Felicien iri imbere n'umuvugizi w'ishyirahamwe STDH
iryo bohero rya Ngozi ni ibohero ryatswemo igiturire aho ubuyobozi bwaho naho ukora ikibi kingana gute hanyuma ugaheza ukamupfumbatisha ukabapfumbatisha icyo kibi nta gaciro bagiha biravugwa n'uyuko uwahohoteye ucumi Juvenal ari we Nizeyimana Jeremy batazi yagweguye ntibanamuhagaritse n'umurayo mabanga yarajejwe uretse ko ataranakenewe n'uko yabamo kuko nawe munyororo nk'abandi yarakwiye kuja hamwe n'abandi agafungwa nta munyororo acunga ubundi bivugwa ko iyo yaciye ahereza ibihumbi 400 ubuyoboye icyo bohero hanyuma abandanya yitegeka izo bibaye rimwe ntibibaye kabiri icyo bohero bira aho sinigeze bahohotera abanyororo muri icyo bohero uwabikoze nyuma y'iminsi ibiri yabasubijwe mu mabanga yiwe kubera abanyororo batagihabwa n'uburenganzira bw'uko bitorera ababarongoye nk'uko babirakurirwa n'amategeko abantu baba bashizweho n'umuyobozi nibo bagaruka bagakora ibyo bashaka na cyane cyane ko no mu kuhaja ahubwo babanza gufumbatisha ubuyobozi kuko hari andi manyanga bakorana ibintu bijyanye n'ubusuma bw'ibifungurwa cyangwa kwinjiza ibintu bya fraud bitarikuwe n'amategeko kwinjira mu ibohe hanyuma nabo bagaheza bakabaha amafaranga izo biba mu mabohero na cyane cyane ibohero rya Ngozi urabisanga no mu mapeji mu gashe polisi nk'uko tuyibona muri ku kwezi guheze itariki 17 z'ukwezi kw'icyenda 2023 uwitwa Nduwimana Pascal yakubiswe n'uwitwa Yamani afatikanije n'uwitwa Pierre Burato mu gashe k'igipolisi cya Ngozi uwo muntu yongera arahasiga ubuzima aho hantu turibaza mbega tukirere ahakuriki
hajyewe nzamba agateka kawe nyuma y'akaruhuko gato turabandanya amakuru twabateguriye
inzamba
kuri wa kabiri igenekezo rya 2024 gitugutu uno mwaka ikigo Maison Shalom kizohimbaza isabukuru y'imyaka 30 iheze gishinzwe Margarita Barankitse yatanguje ico kigo amenyesha ko azoba arakaryo ko kwibutsa abarundi ko umwe wese ariho kubera uwundi abarundi bakamenya kubana mu budasa bwabo kurikira Margarita Barankitse
n'icivugo c'ubuntu ndiho kuko turiho nubwo bituma ngomba kuvuga nakujya mu kirundi basokuru bayamaze kata usomera abandi bapfutse induru bishobora kuvuga ngo urabayeho ngo ubeho neza iruhande yawe hari amaboroko hari induru hari abashonje hari abari kuba baratana ingwara unawe ubyuruvuga ati niho oya nicyo kivugo rero kujya nahagurutse itariki 24 za gitugutu 1993 mbonye kwibara riguye sindabire ko atacofise sindabire ntatora rubana tafisi yonje nanje nahejeje kubura banje mugabo nkavuga reka maguruke nshaka kubwira abantu bose ngo bahaguruke berekane koko tumumujyango umwe turi bene imana ku barundi naho turi bene burundi tufise umuvyeyi umwe yitwa burundi ko tutokwiyumanganya ngo twiyobagize agahinda amagorwa bene wacu basaza bacu ibibondo byacu nicyo cyambo nicyo kivu nidushobora nicyo gituma hatuzi sinzi ry'abantu badufashije kuva iyo myaka 30 nicyo nshaka kwereka makungu ko bishoboka abantu ko biyumvira ku isi iyi si dushaka kuyihinduramo iparadizo.
Margarita barankitse amenyesha kandi ko naho ikigomezo Shalom cyatotezwe n'ubutegetsi bw'igitega mu kurinyaga amatungo yose ko bitabaciye intege na gato kuko atabushobora guhagarika urukundo n'ubunyene kurikira Margarita barankitse yatanguje ikigo Maison Shalom.
Maison Shalom sajya matafari ya hôpital Emma yari kuko hôpital ya mu gitondo isubiramo yari hôpital de référence washaka na nyina wa Nkurunziza yaje bamupfurirayo na nyina wa Bunyoni yaje bamupfurirayo nukuvuga iki nukuvuga ko sajya Mabuye Maison Shalom ni message n'ubutumwa ubwo butumwa rero ubwo rukundo nta numwe ashobora kuruhagarika nukuvuga sinzo kwigera ncuri ndimba ibyo nakoze nibyo ko mbabara iyo niyumvire ko abantu bari ko barapfa nari nasize ibitaro byiza bakenye kandi twari dufise banke ya microcredit ishavu ryonyine mvuga ngo iki une sainte colère ishavu geranda mfise nishavu nk'iryumu sinvuze ngo ndi Yezu Kristo urazi Yezu Kristo aduga Yerusalemu yarazi ko agiye gupfa arahindukira araraba Yerusalemu aheza acura intimba avuga ati Yerusalemu Yerusalemu jewe nakugize iki ko nashaka kukwegeranya nakurya inkoko yegeranya imiswi yayo nabagize iki nanje agahinda konyine niko niyumvira none nabagize iki atari neza nabagiriye gushikaho bashira ku rutonde rw'abaciga urubanza rwo gupfa kuko n'urubanza rwo gupfa mu by'ukuri ni uko rutakiriho barukuye ngo mugakunjirira urubanza rwo guherayo ikibi noba naragiriye abarundi gushikaho basambura ibyo nabahaye ako gahinda konyine ndashobora kukagira mugabo nawe uhagarika urukundo igituma ntafise ishavu ubona unyitegereje n'agahinda mbonamo si kuvuga ko nabona ibibi biriko birakikwa kujya umuntu ahambaye yadusigiraga igiza Stefan Hezer yavuga ngo endinyevu iyo umuntu ashitse ahatiye ndinya abonye ikibi aba yatsinzwe mugabo yaca yongera ko ifo pako tuye ndinya gusa ifo ko tuyangaje angaje jewe rero ndahakana bijya bibi mugabo kandi narondera n'inyishu yingene ico kibi kitogira ijambo ryanyu
kadyo nzamba gateka kawe nkuko mumenyereye ku minsi ya mbere mu gusozera amakuru yacu twateguriye twashikiriza amakuru y'inkino yaranze indwi twaraye turangije ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ryarayigiyemeje guterera mu bikorwa byo kubaka ikibuga cy'umupira w'amaguru intwari ivyo vyashikirijwe ku munsi wa gatandatu na Gianni Infantino aho yariko agendera Burundi nayo mu rukino rwo gusiganwa ku makinga abanyarwandakazi nibo batahukanye ikibanza mu higanwa ryabaye ku munsi wa gatandatu i Bujumbura. Amakuru yaranze iyindwi mu gisata c'inkino twashikirizwa na mugenzi wacu Alexandre Niyungeko.
Ku munsi wa gatandatu mu gitondo niho Gianni Infantino arongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi yashiki Bujumbura mu rugendo rw'umunsi umwe. Infantino akaba yari kumwe n'abahinga ba FIFA mu by'umupira w'amaguru, aha tukavuga nka Arsene Wenger yahoze ari umumenyereza w'umurwi wa Arsenal w'umubwongereza, hamwe na Colina umuhagarikizi azwi cyane nka bitumwa ko mu nkino za nyuma z'igikombe c'isi n'izi gikombe cya Burayi. mu ntara ya Cibitoki Infantino yaratanguje umugambi wo gukina umupira w'amaguru mu mashure, umugambi uzotuma abana bafise impano zo gukina umupira w'amaguru bamenyekana bakiri bato. Infantino nabo bagendanye baragendeye kandi ikibuga cy'umupira w'amaguru Intwari cy'i Bujumbura kiriko kirubakwa, aha akaba yagiye yemeye ko FIFA izoterera umuganda muri ibyo bikorwa. Tukivuze amakuru y'umupira w'amaguru, iriganwa ku rwego rw'igihugu mu mpera z'indwi ryari rigeze kundwi igira cumi. Ku munsi w'Imana I Makamba, Aigle Noire yatsinzwe na Mosso Sugar ibitsindo bitatu kuri kimwe. Igitega kuri stade Ingoma Flambeau du Centre yanganije n'umukeba wayo Musongati ubusa ku bundi. Imuyinga naho Rukinzo yagiye gutsindira Olympic Star ibitsindo bibiri kuri kimwe. Tigre Noir na Kayanza United baranganije ubusa ku bundi. Ku munsi wa gatandatu kuri stade Urunani Buganda, Vitali yatsinze Amasipi ibitsindo bibiri kuri kimwe. Nayo Burundi Sport Dynamic itsinda Interstar bitatu ku busa. Gushika ubu rero Vitaro ni ikiri ku isonga n'amanota 28, igakurikirwa na Flambeau du Centre ifite amanota 21, Aigle Noir iza mu kibanza cya gatatu n'amanota 19. Ni mu gihe n'ubu Magara Young Boys n'ubu ikiri mu kibanza cya nyuma, akaba kandi atanu inota na rimwe iraronka. Muri basketball, muri za nkino za road to ball zibera I Dar es Salaam muri Tanzania kuva ku munsi wa kane gushika ku munsi wa gatandatu, umurwi wa Dynamo waserukiye Burundi hamwe na Pazi Basket yo muri Tanzania niyo igifise amahirwe yo gushobora kubandanya amahiganwa. Nayo Kenya Ports Authority niyo muri Kenya na Elan Coton yo muri Benin zikaba zaraye zisezeye ayo mahiganwa. Mu rukino rwo gusiganwa ku makinga ku munsi wa gatandatu Bujumbura haratunganijwe ihiganwa mpuzamakungu ry'abigenewe baturutse mu bihugu u Burundi, u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Cameroun, Cote d'Ivoire, Benin, Uganda na Misiri. Igihugu cy'u Rwanda akaba ari cyo cabaye icya mbere, Misiri ikaba yabaye ya kabiri, nayo Benin iba iya gatatu.
Arakeneye Alexandre Niyunge ko ninonga duce dusozera amakuru ariko turabashikiriza. Mwakoze mwebwe mwese mwariko muradukurikira. Edi Claude Ninazwe nijana kuna bashikiriza nkabashimiye mwebwe mwese mwari muduteze abiri. Shimire kandi bagenzanje bamfashije kwegeranya kugeza aho muyumva. Ndabifurize kurwanirwa mu byanyu no mu banyu na ubutaha.